Umurongozi mukuru w'intara ya Kigoma bwana Emmanuel Maganga niwe yavuze iyo ngingo irimo gufatwa n'igihugu cya Tanzania aho yari mu kiganiro n'abanyamakuru ku mugwa mukuru w'iyo ntara ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru hanini yariko avuga ibijyanye no kwirinda umugera corona, hama aca asozera kuri iyo ngingo yo kutazokwakira impunzi zishasha. Bwana Maganga yavuze yuko igihugu cya Tanzania kitokwemera kwakira impunzi buruko amatora abaye mu Burundi, ngo hari bamwe mu banyagihugu guhunga ari igikorwa cyabo. Habe amahoro ntihabe amahoro, bone guhunga gusa.
Iko hulka ya watu kutegeshea kwamba uchaguzi wote utakaofanyika kwa matokeo yote lazima wakimbilie Tanzania.
Hari abantu bafite ingeso yo guhunga uruko amatora baye mu Burundi, abe meza abe mabi, bone guhungira mu gihugu cya Tanzania gusa. Njere kandi babwire kandi ndazi yuko banyumva kuri inshuro apana kubera igihugu cyabo bamaze amatora n'amahoro. Ubwo rero bicare bubake igihugu cyabo kandi nibyatungana neza tuzoganira n'amashyirahamwe araba impunzi kugira duhungure n'abasigaye mu nkambi bose
turi wakaye kwenye nchi yao waijenge nchi yao ili hali ikiendelea hivi ilivyo na hawa waliopo kwetu nao kwa utaratibu ambao tumekubaliana na mashirika ya Umoja wa Mataifa na sisi nchi zetu mbili tutaendelea kuwarudisha.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zivuga yuko ata muntu yohunga atakimuhunganye kubwiye mpamvu zisaba leta ya Tanzania kubahiriza amategeko araba impunzi ahubwo ibandanye kubafasha kugeza aho bazobona yuko icyo bahunze cyaheze babone kujya kubaka igihugu cyabo.
Turimo turasaba leta ya Tanzania nayo ubone ko yodufasha ntiduhungure ku ngu kuko uri murasubira iyo wavuye ico wahunze umva mu mutwe wawe kitarahera ni ngorane no kuvuga mu gihe bo dufasha bakaturonderera amahoro tugataha mu mahoro twebwe n'ukuri byo bishimwe ku mana ati mugabo ubu n'ukuri nta mutekano dufise mu mutima kuko umukuru w'igihugu bavuze yatowe bakavuga ko yatowe mu busuma no kuvuga rero twebwe n'ubu imitima yasubiye guhagarara kubera ntitubona iyo turimo turaja kuko bonyene batowe n'abatoye turumva ko harimo ibitarimo biragenda neza
mugabo kubera turavye abategetsi barimo baratowe amatora bakabagize yose bakomeza bayonona tukaje tubura icyo twofata n'icyo tworeka neze cyo saba UN na leta ya Tanzania bo dufata neza kuko zitwebwe nabone nye babibona ko birimo ibintu by'amafuti nyene bitabimeze neza n'ero je bireshye nasaba ko UN yo dufa yo biradufashe kabira turindiriye habazobona amahoro abonetse neza gose nyene nibo nyene nibo zaza kutubwira ati amahoro yabonetse Burundi ni mutahe
twahunze tubabaye UN na Tanzania niratwakira maze kutwakira twarayisavye yuko yabanze katurindira twarindira amatora natora twarayarindiriye ariko naho twarayarindiriye turabona yuko amatora atagenze neza ntiyadushimishije we dusaba yuko n'ubundi bakomeza kudufasha nka kujya batwakiriye.
Ni ukuvuga rero bimaze kugenda uko twararindiriye ikibazo kijyanye n'amatora amatora yarabaye amatora amaze kuba twebwe nk'impunzi twebwe twagiye gutora mugabo twasaba yuko abariyo igikorwa arimo barakora barimo baragikorera twebwe. Ni ukuvuga rero mu gihe byogenda neza mutware we barimo aratwara akadutwarira neza twashika akazotwakira neza mugabo ibyo bintu twumva by'ubunenge babanje kubikuraho tukamenya yuko byavuyeho atangorane atawanja wangura twese turabarundi twese twose rimwe. Aha rero n'ukuri mudufashe yubone na leta ya Tanzania mudufashe kugira twebwe mube muraturabira ibyacu mudufashe mudufashe muba mukoze.
Mubitigira bitanga nase mu gihugu cya Tanzania asigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 1,600 igikorwa cyo guhungura biyandikishije ku bushake bwabo cyarahagaritswe muri iyi minsi Burundi buri mu gikorwa cy'amatora. Hatagize igihinduka cyo gikorwa cyo guhungura impunzi kizobandanya iby'amatora bimaze gutungana neza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.